yiyenerera no rwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango n'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Rwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Ikaze mwese mudukurikira kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org. Mu kiganiro ndafite ijambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 29 ndamukiza muri kumwe na Francine Kanyange kuri mikro na Innocent Kubwimana mu buhinga bw'ivyuma. Tuyaga ibijanye n'iyifato ibereye kubariko bariyamamariza amatora yo muri Rusama hamwe no kubanywanyi babo.
Muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus, ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus nibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura impwemu. Mbega ni iki gukora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoki, kururira canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko, koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro, ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso, irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda, irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Kuwa mbere itariki 27 z'uku kwezi niho hatangujwe imyiyamamazo y'amatora azoba itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Icyo gikorwa gitegekanijwe ko kizohera itariki 17 ukwezi kwa gatanu nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse kuri uyu wa gatandatu itariki 25 rihamagarira abahiganwa gutangura imyiyamamazo. Abiyamamaza indwi harimo abigenga babiri nibo bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Iyo myiyamamazo itanguye mu gihe mu bice bimwe bimwe by'igihugu hari hamaze igihe hibonekeza ubukozi bw'ikibi bugirirwa bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri iki gihe niyihe yoba inyifato y'abariko bariyamamaza hamwe n'abanywanyi babo kugira ngo ugushamirana hagati y'abadasangiye ibyiyumviro nikubandanye ngo bitume igikorwa cyo kwiyamamaza kivamo intureka? Nico kibazo urwaruka gwishura ko muri iki kiganiro. Tubibutse ko muriko mwumviriza ikiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo. Axel ari mu Burundi ati abariko bariyamamaza bohimiriza abanywanyi babo kwirinda imishamirano nabo badasangiye umugambwe.
Hanini hoba uruhara kwa barongoye mu migambwe bakabereka ko muri politiki ari guhiganwa atari kugiranira na kuko ugiye kuraba uko rwaruka usanga ruriko rutumwa n'abajya barurongoye kandi ugasanga nibo bari bakwiye kuruhanura. Muri iki gihe hovu usanga bagenda baracuzanya, usanga bagenda baratukana, umenga byari kuwe ibintu bishobora kunyuka n'abarongoye urwo rwaruka batarwa hafi bakagwereka ko muri politike atari kugwana ariko ari kugwanisha ivyimviro. Hari ivyo bagiye barasinya yuko kizira gucozanya muri iki gihe c'amatora, ariko sinzi ko ariko bigiye kugenda. Na seni irakwiriye kuba hafi ikaza irakebura kugira ivyo gushamirana bigabanuke canke bihagarare.
Armel ari muri Afrika y'Epfo ati uyu n'umwanya w'uko urwaruka gufatana mu nda ngo ntihagire uruta mu rudubi.
Nuhamagarira abagenzanje urwaruka gufatana mu nda na cyane cyane muri kino gihe bariko barihweza imigabo n'imigambi y'abagiye kubarongora, bakima amatwi abahamagarira kugira nabi abo badasangiye ibyiyumviro, bamenye yuko kandi urwaruka abo badasangiye ibyiyumviro ari itunga ridasanzwe na cyane cyane muri politiki. Akamu kakabino gatera abagiye kwitoza na cyane cyane mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ko bahamagarira abanywanyi babo gufatana mu nda, bamenyeshe yuko abo badasangiye ibyiyumviro ari itunga ridasanzwe kandi kiba ari ikimenyetso cyiza yuko bazotwarira bose.
Na Jabo ari muri Afrika y'Epfo nawe nyene akamu agatera cyane cyane urwaruka ruri mu migambwe arusaba kwirinda gushamirana ababarongoye mu migambwe nabo bakabahimiriza gusonera abo badasangiye ibyimviro
bona ubwo garuka muri iki gihe bitangwe inyamamata nuko bwo kumvikana mu budasakako bagiye gusobanura bagashamirana bashe ujya batariko barashamirana bazaba bagomba kuzana imikumuka mu gihugu ikindi cya kabiri bashe ujya babo nabo mu gihe bariko barashyikiriza ibyiyumviro abanyagihugu ibyamu rya mbere ashobora guhagararako nibabanze babwire ukubaruka rwabo kungene rwifata mu nyamamaza ntihagire umuseneri cyangwa umusenidede bave kwiyamamaza za saa cumi na zibiri bugaye imyamamaza yabo bace bajya kubomora inzu z'abantu cyangwa bajya kubamuranira ave kwiyamamaza ataye muhira hama bukeye azinduke ku mirimo yabo iki gihe abanyepolitike bahiga inyungu zabo yego baradushyikiriza imigambi mugabo hari ibyo badadukorera baheruka ukigagiye bakiri ko barabigira muri ke bamaze kujya kuri ibyo biti byabo ahubwo ugiye no mu biro ukamusangayo akurabira rira rero nabo nibaca ubwenge bakeneye politiki mugabo bamenye ibyo habo hazaza nibishinga iyo myamamazo batari ko baraharuka akazoza kabo ntibagira ngo bazava baronka akazi ko bose uko bari ko baragenda muri iyo myamamazo inyuma y'amatora ubuzima burabandanya ni kuvuga rero ni bwa bwenge bukora ubwo rwaruhane rwitonde kuko iki gihe turimo cy'amatora kenshi harakunda gupfa abantu benshi kandi bahitanywe n'ibintu batazi hama bashebuje babo nabo baze barabanura imbere yo gutanga imigambi bari muri kere banze bavuga ati tubanje kubahanura mugaheza iki gihe uwa turi mu munsi ku mugoroba sinze kumva uwo muri uwo mugambo agenda gutera mu wundi mugambo cyangwa agenda kubomora inzu ya mubanyi cyangwa agenda guturira inzu ya mubanyi ibyo bintu nibyo tubanje kubabuza
Karen ari muri Uganda n'umuvugizi w'ihuriro mpuzamakungu ry'urwaruka rw'Abarundi asaba urwaruka ko rutoshihana ahubwo ko koba akajyo ko gutegura akazoza kabo n'ak'igihugu
iki gihe cy'imyamamazo navuga ni igihe kidasanzwe rw'igihugu cy'u Burundi n'Abarundi badashaka cyane kugwaruka kuko tuzi neza yuko abanyepolitike bakunze gukoresha urwaruka mu byo bategura byose urwaruka twahanura urundi rwaruka na cyane cyane urwaruka ruri muri iyo migambwe byitwa kwitavuga rumwe ko bagerageza kwifata kiyumvira kuri kazoza kabo ntihagire uwabesha bareke gusotorana bagerageze kumvikana biyumvirire ineza yabo na kazoza kabo umunyepolitike ababesha ngo uruhande rumwe ruje gutera urundi cyangwa bagwanye bariya kubyukuri nta neza bari karabaronderera ko iby'amatora biheze bazosubira babeho bazosubira basangire nabavukanye n'abavyara byiza rero ugwaruka gogerageza kwiyumvira ubwabo ikibereye mu buzima bwabo ikibereye igihugu cabo eka ndetse n'imiryango yabo
Boris ari mu Rwanda ati ibyo kutihanganiranira byahora bihaba byuhagarara kuko bishobora kuba intambamyi ku matora
ingendo yo kutihanganiranira imbere y'amatora n'imbere y'uko imyamamazo itangura kuri iby'amatora nyine yaramyeho cyane cyane yamye iboneka mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ariko ibyo byose bigaterwa n'umurongo utangwa n'uwo mugambwe ku bijyanye no kwihanganira abo badasangiye ibyiyumviro rero muri kino gihe cy'amatora cyangwa cyo kwiyamamaza ku bw'ayo matora ibintu birashobora kumera nabi kuko tumaze kubona nk'imwaro aho bafashe idarapo rya SNL bakaritwara mu myamamazo ya CNDD-FDD ibyo byose ni ibintu biteye isoni ni kwa kwitihanganiranira nibaza yuko kandi bishobora gukongereza umurindi kubera ko iyo umuntu anyotewe ihinduka aba yumva afise ingufu zo gukora ibicanke biriya kugwaruka nabwo nagomba nsabe yuko twoguma dufatanya mu nda tutotwagwa n'agashavu ngo nuko naka atugiriye uko naka ngo cyo tumusubiza ahubwo tugwize inyigisho zo kwerekana yuko ibi by'amatora bihera ariko ubucuti uburundi n'ubugenzi nicyo tumaraniraniye byo bidahera hama ku banyamugambwe nabo bakoreshe imvugo zihumuriza
tugume mu Rwanda ku bwa Carmen abatwara imigambwe cyane cyane uri ku butegetsi bobuza ugwaruka ruri mu bo barongoye gusotora no gutoteza abo badasangiye umugambwe
nibaza yuko uruhara runini rufise umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuko
ugaruka rwabwo imbonera kure ariko kenshi rukora amakosa gwishimikije ubutegetsi numva ko indongozi z'umugambo CNDD-FDD zohimiriza ugaruka rwawo kubahiriza aho batavuga rumwe ariko rero no mu yindi migambi harashobora kuba harimo abafise agatima ko kugirira nabo abandi indongozi zabo zigomba kubahimiriza ko muri ibi bihe byo kwiyamamaza bagomba kubahana hagati yabo no kubahiriza abandi nubwo bafise ibyiyumviro atari bimwe mu ncamake numva ko bakwiye gushyira imbere inyigisho z'amahoro no kumvikana hagati y'imigambwe yabo no kubahiriza agateka kazina muntu
dore ari mu Burundi asaba abiyamamaza kwirinda amajambo ateranya
Icyo nasaba abanyapolitiki muri iyi minsi y'imyamamazo ni uko ica mbere na mbere bo kwirinda cyane gushyira imbere imvugo zihamagarira abanywanyi kugumuka bakigisha abanywanyi babo cyane cyane kwaruka umuco wa demokarasi ko uwo mudasangiye ibyiyumviro cyangwa umugambwe atari umwasi ahubwo twese duhamagariwe gushyira ingufu n'ibyiyumviro hamwe mu kubaka igihugu cyacu cyatwibarutse kahise k'igihugu cyacu caciyemo kakatubera icigwa kugira tugire amatora ameze neza azira kanenge
turacyari kubari i Burundi Nathan abona ko abo bazokwitoza bafise uruhara runini mu guhimiriza abanywanyi babo kubahana
Burundi atangara kutumvikana cyane cyane mu magambo kubatse ku magambo y'ubutegetsi bagoye iyi migambwe n'abavuga mu mayi make kutiyamanira muri politiki ndetse kuva kugira ngo muri iki gihe cy'amatora ashobore kuyicuka cyiza umukandida wese na cyane cyane umukandida w'umugambo w'ubutegetsi iyo tegeka kuko twarabanye kubwira menga turasumva iyo tegeka kwaruka k'umugambo wiwe n'abari mu myanya wiwe kuko kubaha bakubahiriza abandi mu yindi migambwe kuko turabona neza ko muri iyo kubaha musikuri kubarimo nabwira umukandida wewe wese nawe yuko iyo kwigisha indero nziza nk'uko nawe muri ku butegetsi bashaka kwigira abanywanyi biwe kugira ngo amatora agende neza hazobe kwemera izo biyavuyemo
tuje muri Tanzania Jean Noel ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta ati abadasanga ibyiyumviro nibamenye ko bategerezwa kubana ataho bazoshirana
urwaruka rwahunze igihugu kandi rukunda igihugu cy'u Burundi ntareye ku barongozi b'imigambi bakigisha neza urwaruka ko wari we wese bahuze ibyiyumviro bahuze intara bahuze ukuboko cyangwa ntibahuze ibyo byose bategereza kumenya yuko kimwe bifise bimufasha mu buzima bwiwe ahubwo igifasha umuntu mu buzima bwiwe uko akura amaboko mu mpunzu agakora ibikene ubwo nuko bwinshi bwika muri politiki ruzi neza ko rugiye kuronka amafaranga ruba ahantu heza ibyo rero nibyo bituma usanga agerageza gukora ibishoboka byose kuguma arabati nakarashitse kurya ntambwe kuko yabanje kwica abandi nakazi kurya nuko yabanje gutoteza abandi kandi hakashabaho n'inyigisho mbi zihimiriza abandi gutoteza abandi ngo batavuga rumwe ngo nabakeba nibiki no wese turi abantu turi mu Rwanda hanyuma amaze kubaka mbega ubuko mu rugo ushobora gusanga umugore n'umugabo badashobora kumvikana mu rugo ugasanga umugabo yarazanye umugambi ubu uwundi azanye uwundi baca babana ngo kubera badahuje ibyiyumviro tumenye rero yuko kudahuza ibyiyumviro abantu babana tuzokwama tubiri mugabo kudahuza ibyiyumviro kubaka tukamenya neza ko dutegerezwa kudakoresha ibyiyumviro byacu byonyine ibyo rero nibabyigisha urwango kabo rubanze rumenye neza kandi bamenye ko ibyo dupfana biruta ibyo dupfa ntibame barapfa imigambo umwanya wose ibyumviro ngo wenda uvuga ukungu ubundi no nta kintu na kimwe ashaka harimo ngaho gituma twobipfa kiretse ko gusumwe wese agomba kubasatisfy ku nyungu ziwe ariko abanze gukandagira mugenzi we tumenye ko uburenganzira bw'umuntu wese aho butangurira niho ubundi buherera aho buherera niho ubundi butangurira se ni ifise gukitsa Burundi cyane kubwica kopo kopo niba abandanye se igakora nabi se ni 2010 se ni 2015 ubundi igihugu kizoca kiba umunyota ubu president Seni niwe asa n'uhagarariye igihugu niwe ategereza gushyiraho ingingo zirohereza bose atagutinya igitsure nibakore ibintu se barundi basigaye babibura mukenda mukingo ni navuga ukuri baranyica no
Nelson ari mu ikambi ya Mtendeli muri Tanzania nyene yibutsa abari ko bariyamamaza ko amatora batoyitiranya n'intambara
icyo bakorwa n'abanyamigambi ubwa mbere nuko nkuko baramutse bafashinyiwe kuza mu matora bakwere kugaruka ko bari mu matora ahubwo batari mu nteguro y'intambara kandi bagaragaza kwere kugaruka ko kumbure uwo mudasangiye umugambwe ntacyo mupfa ntibyo bituma bibatandukanya kuko Uburundi ni impetso ihetse Abarundi rero ntibobereka yuko hari umwasi ahubwo bakwereka ko bariko barahiganwa kandi ibyo bizorangira hama ubundi buzima bukabandanya rero umwe wese ntibakwerekana ko ariko ategura intambara ari mu bihe by'intambara ahubwo yakwerekana ko ari mu bihe by'amatora kandi ejo azorangira ubundi buzima bukabandanya hama ibisigaye nacyo hari icyo novuga ku mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wakora gikomeye cyane nuko utokwiba amatora biciye muri seni washyizeho kuko bibe nk'uko birashobora gutuma havuka akavururu impunzi zikiyongera n'abarafite agatima ko guhunguka ugasanga baragataye
na Mos ari mu ikambi y'impunzi ya Mtendeli ati abazohiganwa bose nibahabwe amahigwe amwe yo guserura ibyiyumviro byabo
cyane basaba yuko abiyamamaza bato kwitoda ku nzego zose zitandukanye na cyane cyane ku rwego hejuru rw'umukuru w'igihugu ko bohanura urwaruka rwabo n'abanywanyi babo na cyane cyane urwaruka kugira ruhindure ingendo bemere ko bohiganwa biciye muri demokarasi na cyane cyane tugasaba iyamamaza mugambo uri ku butegetsi ko bohanura urwaruka rw'imana kure kuko niko rukunda kuza gusotora abandi bantu cyangwa ubundi rwaruka bigenda nk'uko rubyeje umutekano hama bagahirikanwa biciye muri demokarasi umwe wese agatanga ibyiyumviro byiwe hama abanyagihugu bakazotora uwo bashaka mugabo bose bidegenze atabwiye mu mugambwe ku nguvu canke akabuzwa kuja mu mugambwe yiyumvamo ku nzego z'umutekano n'abajeje intwaro twababwira yuko bokerageza bakaba ababyeyi bakaja hagati kuko biraboneka yuko usanga bahengamiye ku mugambwe uri ku butegetsi ugwaruka imana yakurekana ugasotora abantu aho boruhanye abo kataguhana abasotowe rero muri iki gihe kinyamata twata yuko ibandanije ko byoshobora kuba nabi cyane ugasanga amazi ari inkombe rero bogerageza bakaja hagati bagakurikiza amategeko bakorohereza abanyagihugu bose bakaja mu myamamazo y'umugambi wiyumvamo kandi n'ubuviyemo ntashobora gutotezwa kugwaruka nago nagomba kurusaba yuko jewe ngwaruka nkabo ko bwaba cyo uri kurakora kuko ejo cyangwa hirya ejo ntawe ubundi nkadutinda ushobora kuba rero kurakora nawe n'umunsi ejo ukazosanga barurabye nabi cyangwa ubutegetsi burahindutse ugasanga amabi bari kubarakora cyangwa ugasanga batoteje abavukanyi babo
dusubire ku bari mu Burundi Genade ati abariko bariyamamaza bo kwitwararika gushikiriza imigambi nyayo itunganiriza Abarundi aho kwitwararika kugirira nabi abo badasangiye ibyiyumviro
muri kino gihe gihambaye cyo kwiyamamaza nutumira cyane cyane abanyepolitike kubahana hagati yabo bubahane hagati yabo bagerageze kubahirizanya ku buryo umwe wese ariko ariyamamaza ashikiriza imigambi n'imigabo yiwe atabwoba ataraba ngo naka ariko ncungisha ijisho canke yikeka ibindi yikeka ko bumufunga canke ikindi kintu nubatumira rero cyane cyane kugira iyo culture pacifique hagati yabatavuga rumwe umwe nyimba abona kuriya uwundi abona kuno bikareka kuba intambamye ahubwo bikaba ibyo byibunganira umwe wese muca ari kararangura canke muco yiteze kurangura hama na chane chane mubanywanyi babo bakabagerageza bakabwira yuko uwo mutavuga rumwe so mwansi uwo mutavuga rumwe suwo kwica uwo mutavuga rumwe so guhama ahubwo nimba mutavuga rumwe gerageza umwe wese yumvirize migambi ya benshi bariko bariyamamaza kugira ngo ntiduhendwa ahubwo cane cane urwaruka ntiduhendwe ikino gihe uwo bohendesha amahera canke bakamuhendesha ibyo bazomukorera ahubwo twumvirize iyo migambi ko ari migambi izodufasha kandi iyo duteze imbere niho niyo mishamira yoreka kuhaba iyo umuntu ariko yumvirize imigambi ntiyitaho kuraba ko mugenzi we atari ko bavuga rumwe
Xenia ati aba banyapolitike nukwigizayo ico cyose kiza gitandukanya abarundi kigatuma bacanamwe
ico twasaba abanyapolitike muri ministri neje amatora nuko boshira imbere inyungu z'igihugu imbere y'izimigambi bakomokamo bagahuza abarundi hakubatandukanye gutyo tukubakira hamwe igihugu cacu abitoza bose bakareka kurabana ribi nk'abansi bakigisha aho batwara gukunda igihugu bakareka kubigisha kuwo badasangiye umugambwa ari umwanzi iki gihugu ni cacu n'uruhara rwa twese gikorera kigatera imbere
ugashigwa mu buhungiro birababaza birababaza birarura ngomba ndabicire Fashanyo zisabda Kukuminda Kukuminda Ama shengero akawaho Kukuminda Kukuminda Ama tongo akawaho Kukuminda Kukuminda Bambu ziviri yinzira Nagira Ahabugira
Aha nina hodu sozerele Kiganiro chuno musi twacijyani n'inyifato y'abari mu myamamazo y'amatora ategekanijwe muri rusama kuza ugaruka gwerekanye inyifato abiyamamaza n'abanywanyi babo bogira kugira ngo nihabe gushamirana hagati y'abadasangiye ibyimviro iyo nayo hakaba harimo kwirinda gusotorana n'amajyambateranya abiyamamaza bakaba bafite uruhara runini rwo guhimiriza abanywanyi babo cyane cyane ugaruka kubahana nabo batiyumvira kumwe ugaruka nago rukirinda basesa nkuyoze muri iki gihe cy'imyamamazo turashimiye mwese mwadukurikiye tunabifuriza kururanirwa
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio inzamba agateka kawe